Iora 4 ariyo bita Pandora Papers murazi ko hari ibindi byigeze gusohoka imbere yabyo byitwa Panama Papers hari ibindi byitwa Panama Leaks Angola Leaks ayo maraporo rero yacafasha cyane n'ukwerekana yuko kuko tumaze imyaka tubivuga amahera ubutunzi bw'ibihugu bubandanya ababwize bakabushyira mu mabanki mu mazu mu bihugu bifasha kunyegeza ubutunzi bw'abantu ugasanga amabanki ntiyerekana amazina y'abafite amakonti ugasanga muri leta amazina ya bene ayo mazu bagura ugasanga bayamenyesha mu byo bita le paradis fiscaux cyangwa mu cyongereza tax haven safe haven aho usanga rero niho abafite ubutunzi bwinshi baca batwara amahera yabo bakayashyira mu bintu byinshi yaba amakonti mu mabanki yaba amazu bagura yaba ibintu by'akamaro byinshi bagura kugira ngo ayo mahera ubwa mbere na mbere anyegezwe amaleta yabo ntayabone ntabone iyo yagiye cya kabiri kugira ngo inyungu bazoronka kuri ayo mafaranga ntibayatega ko amatasi urumva kurungika amahera muri ibyo birere bifite inyungu nyinshi ku bafite ayo mafaranga
iyo raporo rero irerekanye ibintu gushwa ubu bitabimenyerewe cyane rwose aho n'abakuru b'ibihugu abategetsi bo mu bihugu bikomeye byo hanze kenshi na kenshi byigisha imigambi yo kutakoresha amafaranga nabi yo kutarya ruswa barimo wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Bwongereza hamwe n'abandi bategetsi ikaba harimo n'abanyamadini n'abanyamatungo bandi bose insiguro muha iyo raporo ni iyi
insiguro muha iyo raporo ni uko nk'uko twariye tubivuga amafaranga ava mu bihugu agenda muri ayo ma teritware banyegezamwo igikorwa cy'umuntu umwe igikorwa cy'abakuru bita ko banyuruza ibihugu ubutunzi bw'abahugu bwabo usanga harimo abategetsi usanga hariho abikorera utwabo harimo abakozi b'imana hariho abaririmbyi hariho abakinnyi bose ugasanga hariho abaperezida bakiri ku biti hariho abaperezida bahejeje intwaro yabo cya mbere ni uko by'umuntu umwe abikora ni benshi kandi bari mu nzego nyinshi za sosiyete icya kabiri ni uko usanga bica byongereza inegalite mu gihugu ni ukuvuga yuko abo bantu bafite amahera menshi bashobora gutwara bakanyegeza hariya ni ukuvuga yuko nta tasi batanga kuri ayo mahera ni ukuvuga ruko leta ibura amahera ajya muri bije kugira ngo bubake ibarabara bubake amashuri bubake usanga rero mwene gihugu adafite amahera yo kujya kunyegeza hiyo agomba kubera ibyo bintu leta yokoze ntibikibikoze ko nta mahera aba akibonera ikindi nagomba kuvuga ni uko ibyo aho tuvuga banyegeza ayo mafaranga si mu bihugu byinyegeze biri kure usanga ni ibihugu nyine byita ngo ni ibihugu bifatanye na Afurika mu bintu by'iterambere ayo masantre usanga ni Londres ni santre ya mbere inyegeza amafaranga ugasanga ni za New York usanga na mareta yitwa nka South Dakota muri Amerika ni Delaware ukaca wibaza mbega umunyagihugu wewe wo muri ibyo bihugu muri ayo mabwire ya Londres New York n'ibiki bunguka iki ntacyo uwunguka niwe ufite amafaranga anyegeza abunguka n'amabanki ariko arakoresha ayo mafaranga ikindi cyane nagomba kuvuga ni uko iyo dutanze amaraporo ku byerekeye fuite kapito ayo mahera ava muri afurika benshi hariyo bibaza ngo ibyo biharuro byanyu ni binini cyane ntitwumva ko bishoboka twebwe nko muri raporo duheruka kugira twasanze gushyika mu mwaka wa 2018 afurika yamaze guta imiliyari zirindwi miliyari bibiri ni ukuvuga ayo mahera aruta ubutunzi bwa Afurika bwose buteranije abantu rero kandi ayo mahera ni menshi ntibishoboka ufashe nka Kenya ni ukuvuga yataye imiliyari 30 mugabo muri ayo muri iyi raporo batubwiye yuko famiye imwe gusa ya Arap Moi bize banyegeje amahera ashyika ku miliyari 2 hariho na muri konde imwe yo muri banki yo mu Buswisi basanze harimo imiliyoni z'amadolari 400
haravugwa kandi na perezida wo muri iki gihe wo muri Kenya Uhuru Kenyatta
muri izi raporo avuga yuko nta byerekana amahera y'uwo muperezida akiri ku butegetsi ingene angana mugabo kubera bazi yuko ibyo bintu kenshi usanga bigwa mu muryango ugasanga bashyiramo abantu b'inshuti ugasanga bashyiramo abagenzi kugira ngo amazina y'abantu ntaboneke ntawe ushobora kumenya ingene angana ayo we yubakitse n'umuryango wiwe.
None Professor Leonce Ndikumana, ikintu ayo maraporo nk'aya gumasohoka afasha n'ikihe? Muribaza ko abo bategetsi bo mu mirwi itandukanye bashaka kwikebuka.
Je ico nizera nuko abategetsi berekanye muri zi raporo n'abaterekanye muri zi raporo bo kwikebuka, kuko nibaza yuko zi raporo yerekana yuko umunsi umwe umuntu wese azoboneka n'uwinyereze munsi y'ukuzimu aboneke yuko ayo mahera yibye azoha akaboneka. Nuko kubera usanga iyo amaraporo atanzwe uca usanga abo bene ubutunzi n'abakontable babo n'abavoka babo baca bagerageza kugira ngo bayanyegeze bashyire mu bindi bihugu. Mwabo uriruka mugabo udashobora kwiruka mugabo zo kunyegeza igihe cyose. Ibyo ayo maraporo ni meza cyane kuko yerekana yuko ubusuma subwume gusa, ukunyegeza amahera subwume gusa, kudatanga amakazi subwume gusa, kandi ibihugu byose birahomba, ari n'ibihugu byo muri Afurika, ari n'ibihugu byo biteye imbere, kuko byose ayo matagisi yari gushobora gufasha guteza imbere igihugu.
Abantu bakwiye kwamira ni bande ko twumva harimwo n'abakomakomeye ka n'ibihugu n'ibisagara mwavuze binyegezwamo imitahe ari ibisagara byo mu bihugu bihambaye cyane rwose, abakwiye kwamira ni bande?
Abakwiye kwamira bwa mbere na mbere ni Société civile. Société civile ni ukuvuga umwenegihugu asanzwe, abamenyeshamakuru, ajya ama asosiyasiyo arwanya ibintu byo kunyuruza ubutunzi bwa Leta, ajya ama asosiyasiyo aharanira iteka rya muntu ari le trois de l'homme, kugira ngo bashyire pression ku bategetsi kugira ngo bakurikize amategeko mu bihugu byose ariho arwanya ubusuma, arwanya kudatanga taxi. Ariho mugabo ibi ni uko usanga abo yakurikije bo nyine ntibariko bararenga. Urumva rero abenegihugu bateza guhagurukira rimwe kwiyamiriza ibyo bintu byo kunyegeza amafaranga byo kudatanga amatage, kuko uhomba ninde n'umwenegihugu.
Professeur Leonce Ndikumana, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi rya Amerika.